ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 n'ibyiri. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 igisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka 30 umupfakazi wa Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi aravuga ko ategereje ukuri kwiraswa ry'indege yaguyemo.
Harabaye amankete menshi ava mu mihingo myinshi, amwe akavuga ibi, ayandi akavuga biriya, ku buryo bw'uko atanyishe n'ubu jewe mbona ndaronka ku byerekeye ukuri kwerekeye ikorwa ry'irya ndege.
Silvana Ntaryamira mu kiganiro cyihariye ku Ijwi ry'Amerika mu Rwanda mu karere ka Rutsiro. Imiryango igera kuri 214 yarimbuwe mu murenge wa Boneza mu cyahoze ari komine Kayove muri 94. Murumva inkuru irambuye mu rwego rw'ibiganiro Ijwi ry'Amerika ibagezaho mu rwego rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga rya ntwino ku isi, ndikumwe na Eugene Mukankusi.
Muri Sudani utudege twitwara drone ejo twakubise umujyi wa Al Gadaref, byavuzwe n'ababyiboneye hamwe na guverineri waho kuri wa kabiri. Byatumye intambara yashegesha igihugu igera muri leta yarimo umutuzo ikorwamo ibikorwa by'ubuhinzi, ahahungiye abantu bagera ku gice cya miliyoni. Gadaref ni umurwa mukuru wa leta ya Al Gadaref. Kugeza ubu haracyacungwa n'abasirikare mu gihe intambara hagati y'abasirikare basanzwe b'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF iri hafi kumara umwaka. RSF yigaruriye umujyi wa Khartoum, leta bituranye ya Gezira, kimwe n'ibindi bice hafi ya byose by'intara za Darfur na Kordofan mu burengerazuba bw'igihugu. Ni mu gihe igisirikare gifite amajyaruguru n'uburasirazuba bwa Sudani, harimo n'icyambu gikomeye cyo kunyanja itukura. Ababyiboneye n'amaso bavuze ko mu gitondo cy'ejo kwa kabiri byibura drone ebyiri zari zibasiye ahari ibikorwa bya gisirikare i Gadaref. Uyu ni umujyi uherereye mu burengerazuba bw'uwa Jizira. Tujye noneho muri Sudani y'Epfo, ifite umugambi wo gutangira kwandika abazatora mu kwezi kwa gatandatu mu matora yigijwe inyuma igihe kirekire azaba mu mpera z'umwaka. Byavuzwe n'umuyobozi mukuru wa komisiyo y'amatora mu gihugu kuri uyu wa kabiri. Abednego Akok yavuze ko ingenga bihe matora yamaze gutegurwa ku nshuro ya mbere mu mateka y'amatora muri iki gihugu kikiri gito mu myaka mu bihugu byo ku isi. Cyakora uyu muyobozi ntiyatangaje itariki nyirizina y'itora ryateganyijwe mu kwezi kwa 12 hakurikijwe inzira yashyizweho mu mwaka ushize. Akok Ali Juba yabwiye abanyamakuru mu nama bagiranye ati, tugiye gukoresha amatora ku bw'amahirwe itora rizaba. Intambwe ya mbere yaba kwandika abazatora bishobora gutangira mu kwezi kwa gatandatu. Ibi yabivuze ariko hadatanga itariki nyayo itora rizaberaho. Sudani y'Epfo nta tora yigeze ikoresha kuva ibonye ubwigenge yahawe na Sudani mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2011, kandi igihugu kibasiwe n'urugomo, ubukene n'ibiza bidaturuka ku bikorwa bya muntu. Sena ya Liberia ejo kwa kabiri yashyigikiye ishyirwaho ry'urukiko ku byaha byo mu ntambara rwo guha ubutabera abakozweho n'ihohoterwa ritandukanye rimaze igihe ryakozwe muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika mu ntambara ebyiri zashyamiranije abaturage. Umushinga watanzwe na Perezida Joseph Boakai, abadepite bawushyigikiye mu itora ryo mu kwezi gushize, wongeye gutorwa na Sena ejo kwa kabiri n'amajwi 27 ku basenateri 29. Boakai ubu icyo akeneye gukora ni ukwemeza bwa nyuma. Ibi byakiriwe neza n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'imiryango itari ya leta yari yasabye ko abakoze ibyaha mu ntambara ebyiri hagati y'umwaka w'1989 na 2003 babibazwa. Abantu bagera mu 250,000 biciwe mu bushyamirane bwabayemo ubwicanyi bw'abantu kivunge, gufata ku ngufu n'ikoreshwa ry'abana mu gisirikare. Komite y'ukuri n'ubwiyunge nyuma yasabye ishyirwaho ry'urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha abo bose bavugwaho kuba barakoze ibyo byaha, nyamara nta kigeze gikorwa kugeza Boakai atowe mu mwaka ushize. Urukiko nirumara gushyirwaho ruzatangira gukora muri Liberia rwubahiriza amahame mpuzamahanga rushyigikiwe n'inzego z'amahanga harimo n'umuryango w'abibumbye, ruzita no ku byaha bijyanye n'ubukungu. bamwe mu banyaliberiya barwanyije ishyirwaho ry'urwo rukiko bavuga ko ruzatoneka inkovu za kera kandi ko rushobora kubudizamo itegeko ritanga imbabazi ririho ubu ryafashije guhagarika ubushyamirane. Guverinoma ya Togo ejo kwa kabiri yimye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi uruhushya rwo gukoresha imyigaragambyo muri iki cyumweru, yamagana ivugurura ry'itegeko nshinga ryakuruye umwuka mubi ushingiye kuri politiki. Cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa Afurika yavuze ko nta gihindutse ku minsi ibiri y'imyigaragambyo irwanya ivugurura ry'itegeko nshinga hamwe n'icyemezo cya guverinoma cyo gutinza amatora ateganyijwe ku itariki ya 20 y'uko kwezi kwa kane. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko iryo vugurura ari ikigeragezo cya perezida Faure Gnassingbé, umuyobozi w'igihugu uri ku butegetsi guhera muri 2005. Minisitiri w'ubuyobozi bw'igihugu Hodabaro Awate yavuze ko impapuro zisaba uruhushya rwo gutegura imyigaragambyo zitahagereye igihe kandi ko zarenze ku mategeko. Mu ibaruwa yaragize ati, kubera izo mpamvu gukoresha imyigaragambyo yariteganyijwe tariki 11 y'uko kwezi kwa kane, iya 12 n'iya 13 uyu mwaka 2024 ntibyemewe. Ariko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Nationale pour le Changement ANC n'andi matsinda bavuze ko imyigaragambyo ishobora gukomeza uretse ko ibikorwa byayo bizagabanuka kwa gatanu no kwa gatandatu. Igisubizo cy'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi nticyahise gisobanuka. Imyigaragambyo mu mihanda yaraciwe muri Togo kuva mu 2022 nyuma y'igitero mu isoko ry'Irome ubwo umujandarume yitwaga.
Urakoze eje ni mukankunshi mukomeje kumva radio ijwi rya America yumvikanira kuri FM 104.3 ikarongi mu Rwanda. Mu Burundi ni ku minogo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Hashize imyaka 30 Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yitabye Imana aguye mu ndege yari kumwe na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6/4/1994 i Kanombe. Umupfakazi w'anyakwigendera Sylvana Ntaryamira aravuga ko kugeza ubu nta cyakozwe kugira ngo habeho ubutabera. Yaganiye na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Kururiya munsi narumvise umubabaro udasanzwe uko sinari niteze yuko umuntu yagiye mu gatondo akomeye noronka inkuru ku mugoroba imbwira yuko yiswe. Rero naraguye igihumura wari umubabaro mwinshi cyane.
Inyuma y'ico gihe imyaka 30 heze, ubutungane buri bugejeje hehe dosiye y'umufasha wanyu?
Ntaho mbona iyo dosiye igeze. Nagiye ndakurikirana numvise byinshi. Harabaye ama enquete menshi ava mu mihingo myinshi, amwe akavuga ibi ayandi akavuga biriya, ku buryo bw'uko atanyishu n'ubu jewe mbona ndaronka ku byerekeye ukuri ku kwerekeye ikorwa ry'ijya ndege.
Iyo muvuga ko atanyishu muraronka ni ukuvuga ku ruhande rwahe rw'u Rwanda rw'u Burundi canke amakungu
hose cyane cyane amakungu, kubera yuko twari twiteze yuko amakungu yogena umugwi ataho wegamiye kugakorera amatohoza bakamenya icishi abaperezida babiri, ariko ntibyiteze biba. Urumva ikidutangaza ni uko ama enquete yakozwe n'abajije mu Bufaransa dufate babiri, ya mbere yakozwe na jije Jean-Louis de Brugière n'indi yakozwe mu nyuma iheruka gusohorwa na le juge Trevedic na Pou ziri contradictoire.
Contradictoire no kuvuga ko zituzuzanya mukuri kwako izivuguruzanya he?
Ego mvuga ko zidahuje ivyo vyashitseko. Umwe yavuga ati indege yakorowe naba undi akavuga ati indege yakorewe naba naba. Urumva rero ko twebwe nk'umuryango bitugora kumenya uwo twemera.
Uko kuvuguruzanya none murizera yuko umunsi uri zina hazoza ukuri kumwe guhurije ko na bose kukaza kuhoza umuryango wa nyakwigendera Ntaryamira ga Madame Sylvain.
Ego cyane gose ikizere nticobura, turizera gose, turabandanya twizera. Uko kugira bivuga mu Kirundi ukuri guca muziko ntigusha. Turizera gose yuko bitebe bitebuke imyaka bizomara ntayo tuzi, mugabe bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona ukuri kwemewe na bose.
Mukizera ko kuzozana na makungu bice ku Burundi canke biciye aho umushinga ntawe wanyu yaguye.
Hariho hose ntitwovuga ngo bizova ha canke bizova hariya ku byo nizo muri kazoza. Mugabo jewe numva mfise icyizere kwabo bose hazogera igihe bakarondera ukuri, kuko turanyotewe ukuri cyane, turibaza ko kuzotinda kuboneka. Turazi abantu benshi byabaye sibo ba mbere bishwe, mugabo ugasanga ukuri kugiye kuboneka mu myaka 50, myaka 60, myaka 100. Twebwe nawe tutazoba tukiriho, tuguma tufise icyizere kuko bizogenda kose ukuri kuzotinda kuja habona. Ugasino kugira ngo kutuzana nangaha.
Banyene indege yari ireruye nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ntaryamira ariwe mushinga ntawe wanyu, baratanze ico two kwita indishi ku miryango imwe imwe bavuga ko ariho abaronse n'abataronse, byifashe gute mu muryango wa nyakwigendera? Mwebwe mwararonkejwe iyo ndishi?
Iyo ndege uko twazumvise yari ifise assurance muri kompanyi y'u Rwanda, yari asure nayo muri kompanyi ya Lyorde mu Bwongereza. Hanyuma kiriya gihe nyene baciye bashikiriza iyo ndishi asuranse yo mu Rwanda yasonarwa. Igice cy'iyo ndishi cyari kigenewe umukuru w'u Rwanda, nticashikirijwe umuryango wa perezida w'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda cyashimye kuba kuyifata. Ariko mu nyuma twaramenye yuko igice cyari kigenewe imiryango itatu y'Abafaransa batwara irya ndege, hamwe n'imiryango itatu y'Abarundi bari muri irya ndege yoyo yatanzwe. Twebwe rero twari twarafashe umucamanza kugira ngo aduserukire, turamuha manda, hanyuma aragenda mu Rwanda baramuha iyo ndishi. Ubwo mugabo gusa ayishikanye ntiyatubwiye ati nayironse. Yagumye atubwira yuko indishi yafashwe kumwe n'indishi yafashwe na n'igihugu, indishi yari igenewe umuryango wa perezida Habyarimana. Tuvyemera uko gushaho mu nyuma rero Sonarwa ntituhe ibyemeza ko bamuhaye iyo ndishi, dusha turatahura yuko yashimye kuyinyuruza.
Muzokora iki? Muzomuhebera?
Aya ntituzomuhebera, ibyo byabaye kera ntitumuhebera. Twaragerageje ubundi buryo, tuzobandanya turizeye rwose ubutungane ko buzokora.
Ku ruhande rw'u Burundi naho bwoba bwarahavuye bukabaha uturusho duhabwa abandi bapfasoni babahoze ari abatambukanye b'abakuru b'igihugu?
Jewe hariho amategeko arabivyo vyerekeye imiryango y'abahoze barongoye igihugu n'abahoze barongoye igihugu nyine bonyine ubwabo. Ko ndasoma amategeko, hanyuma itegeko rishasha ntarubu ryasohotse mu kwezi kwa kabiri 2020. Muri iryo tegeko biravuga neza yuko ukorera ishirahamwe mpuzamakungu ni canke kandi kadi mpuzamakungu ataronka ubwo burusho. Ntabyo rero narondeye kubera ko narabona yuko ntashobora kubironka kubera iyumvo.
Ariko ubu muri mu karuhuko k'akazi mwaragiye mu zabukuru, ivyo navyo hari ico biza bihindura mugeranije naho mwahora mukorera n'ica amategeko avuga?
Egome cyane. Muri iryo tegeko kandi hariho aho bavuga yuko umuntu aba hanze naho nyene atari abigenewe. Twebwe rero niho tugitahuka mu by'ukuri, rero turacarondera kubibaza, turabe ivyo babitwerekeye.
Madame Sylvain Ntaryamira, umutambukanyi wahoze ari perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira, tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
President Cyprien Ntaryamira yari uwo mu muryango Sahwanya Afro Debout na nubu uracyasaba leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo abarashe indege yarimo bamenyekane kandi bashyikirizwe ubutabera. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganireho n'umuyobozi wa Afro Debout Patrick Nkurunziza.
Twebwe mu mugambwe Sahwanya Afro Debout cyo turakora no gusaba leta ko nk'umugambwe nka twe kwishoboza arasiko duna dusaba leta ko dufasha kumenya ukuri iciye kuri leta y'u Rwanda tukamenya kuko uwagandaguye nyacyo yari Perezida Ntaryamira Cyprien. Leta ariyo yadufasha kugira ngo ice kuri leta y'u Rwanda idufashe kumenya ukuri koko.
Muri iki gihe haze imyaka ya 30 murizeye ko ibyo musaba bizote babikumvirwa canke mugashika ku mugambi mwishinze wo kumenya ukuri.
Umugambi yaba mu gatira heza ari kurumbanwa nk'umugambi Sahwanya Afro Debout hacho twe kwishoboza kuko ni ibintu biraba igihugu. Ni umukuru w'igihugu yagandaguriwe agandagurirwa igihugu Kigali mu gihugu cy'u Rwanda urumva atari leta ku yindi bavuganye ibishoboka. Iyo umugambi Sahwanya Afro Debout ariwo utwara igihugu kumwe tuba twarabihejeje mugabo urumva gushika ubu tuguma dusemerera dusaba ariko ngira ngo impera n'imperuka bizokwemera.
Inyishu muhabwa na leta y'u Burundi muri iki gihe ni nk'iyi?
Gushika ubu nta nyishu n'imwe leta iraduha. Tuiguma tuyisaba kandi tuzonanirwa n'umunsi n'umwe tuzokwamiza ko ngira mwana nakurikiye ko n'umupfasoni wa Cyprien ya Perezida Cyprien Ntaryamira iyo yarasabye na leta nka yose yagera kuri kena kugira ngo amufashe icyo kibazo bandikire cyangwa mu mpuzamakungu ONU mugabo gushika ubu nta leta n'imwe irashaka kumushika icyo kibazo. Natwe mugambo rwose turamufasha rwose umbereye gufashanya n'umuryango kugira ngo tugume twishuza rwose mpaka tuonke inyishu icyo kibazo tumenye neza na neza uwaganda
Guye mu kigo Patrick Nkurunziza umufasoni wa nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yarate akamu avuga ko gushika n'ubu indishi iyo baratanzwe taramushikira icyo kibazo cyo cyifashe gute.
Yego natwibwe umugambo Sahwanya Afro Debout twahora twibaza neza na neza ko natwibaza impamvu umuryango wa Cyprien Ntaryamira Perezida Cyprien Ntaryamira utarashumbushwa. Burya natwe umuco neza neza twawurose ujya munsi twaremesheje conference publique niho twamenya neza na neza ko hari uwo bari bashinze gukurikirana urubanza rwabo ariwe yoba yaratwaye mahera yayibye imiryango itandatu. Naho rero nta kundi twabigenza aho nyine tugira ko dusaba minsi yose leta n'ifite ububasha n'ubushobozi bwo gukurikirana icyo kibazo. Twumvise ko umuntu yoba ari ko muri Congo mu gihugu cya Congo kibanye cya Congo naho nyine dusaba ko leta y'u Burundi yodufasha rwose kugira ngo uwo muryango ushumbushwe mbere na leta y'Uburundi ishumbushwe n'umugambo Sahwanya Afro Debout kuko twabuze twese.
Muba muzi igitigiri cy'indishi cyatanzwe kigahabwa uyo mushikirizamanza muvuga ko yanyonoye ayo mafaranga?
Oya, gushika ubu nta gitigiri tuzi kubera umupfasoni wa Cyprien Ntaryamira ntiyigeze atubarira neza neza igitigiri. Yatubariye gusa uko byanyuzwe mu yanyurujwe mugabo mugambo Sahwanya Afro Debout gushika nta gitigiri cyo mafaranga tuzi.
Mu gihe leta y'u Burundi itoshira mu ngiro iby'umugambwe Afro Debout wifuza, ikindi mubona mugambwe mwokora ni ikihe kugira ngo ibintu bije mu buryo eka indishyi iboneke eka n'abagandaguye Ntaryamira nyakwigendera Cyprien Ntaryamira ba kwitwa intahe mu gahanga?
Kuri umugambo Sahwanya Afro Debout ngumva gushika ubu nta kindi dushobora gukora, tuzoguma dusemerera dusaba leta kandi nayo izotera ibyumva kubera umukuru w'igihugu araba na Afro Debout gusa yari mu mugambo Sahwanya Afro Debout ariko yari umukuru w'igihugu yari umukuru w'abarundi bose. Tuvuga ko rero leta ntishobora kuguma iraba hirya idakora icyo kibazo. Ibyo izaho gifatanywe kubera n'abarundi n'uburundi bwabuze icyo n'ikibazo cy'uburundi n'abarundi kiraba leta y'u Burundi. Twibaza ko kunyuzamo Sahwanya Afro Debout nta yindi ishobora gukora ataguma dusaba dusemerera kandi turizeye ko yahabikunze izokunda.
Mu kiringo gito yamaze ku butegetsi nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yarashaka kugarukana abarundi bose ku murongo abasaba ko bikwigenza neza aho bari hose icyo kivugo ciwe eka n'iryo ragi ryiwe byifashe gute mu Burundi uyu munsi.
Ego nk'uko muvuze Cyprien Ntaryamira aguma asaba ko kugaruka icyo twita discipline y'indero mu Burundi bose. Aya masaha rero navuga ko icyo bita indero discipline mu Burundi iyo yaratitutse wese nta muntu atabibona. Ubusuma burimo no gujenga nta magisomera ikintu bita ubutunzi bw'igihugu buriba bariba basahura igihugu ari uko igihugu wasemerera abahanura ababuza ariko barasi iyo discipline nta n'igihe je nakarurero nutanga byantangaje cyane ko na ta discipline ikintu kigihugu uko nyakwiyendera president Simon Nyamire yabyifuza narakurikiye neza umukuru w'igihugu arabaza ati none aya masaha akabaza bisagara cha Bujumbura ati naramubwiye agende gukubura kuri bata aya kuri bata musagara cha Bujumbura ari umucafu none agaciye kabiri gatatu usanga ntararikura ushobora mu kwigihugu wenyine yivira mu biro aragenda hariya kuza kujya mu buyenzi wenyine n'abamufasha bari kuburira isuku cyo cyatwiretse rero kwiyo discipline yo itarahaba ariko byaradutanga rero ko no mu kuri gihugu cyaracha ngo atachi yakurwa kubera ko urumva discipline ntayo yakurikije n'uburundi ntayo ihari dufatiye rero kuburiro bwinshi ariko nakaruka kamwe fashe kihuta tugiye kubutunzi hoho n'akamara maze
usiana Patrick Nziza ndabashimiye cyane gose kukanya mu hari radio ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda inteko ishinga amategeko y'u Burundi yemeje umushinga w'itegeko rigenga amatora ku majwi 98 n'ibice bitatu ku ijana Diane nini rahazwe
ku bashinga amateka 117 bitavye ibikorwa 115 nibo bagemeje mu gihe babiri batigeze bagira ico barivuga ko bishasha biri mu nteguro y'iryo tegeko harimo iduzwa rya faranga asabwa kuwitoza mu kibanza cy'umuguru w'igihugu yavanywe ku miliyoni 30 ashigwa ku miliyoni 100 nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu uyu ni nawe yari yaje gusigura iyo nteguro y'itegeko uzo kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka canke umukenguza amateka nawe azogirizwa gutanga imiliyoni 2 mu gihe uzo bashaka kwitoza ku rwego rwa commune we azosabwa ibihumbi 200 y'amafaranga y'amarundi nayo uzoba arongoye umutumba canke quartier ntazoba rekuriwe kuba mu ndongozi z'umugambwe wariwe wese kuri uwo mutumba nyene kubijanye n'imisi yo kwiyamamaza leta y'u Burundi yari yasavye yuko yovanwa kundwi zitatu igashigwa kundwi zibiri ariko nyuma yo kurimbura ino ngingo mu namashinga amateka iyo minsi yo kwiyamamaza yahavuye igumizwa kundwi zitatu nyene amwe mu makenga yashikirijwe n'abashinga amateka bari bitabiriye ibikorwa vy'ino munsi arimo ko amafaranga yo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ari menshi bamwe mu mashinga amateka bakavuga ko ibi bishobora gutuma harabakumirwa mu matora umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu we asanga nyabuna ayo mafaranga yadugijwe azotuma ico yise akajagari kagabanuka
abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika
buri munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tugeza ikiganiro cy'abategarugori
akoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika
mu mujyango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
uhiza mu mugore no kwiteganyiriza
ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu bizwi bya Amerika nabibabwiraga mu ngengo nkuru mu Rwanda ni umunsi wa kane w'icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu karere ka Rutsiro umurenge waboneza mu cyahoze ari komine Kayove harimbutse imiryango nibura 214 Gloria Tuyishimi yagiye kuhasura nyuma y'imyaka 30
Umurenge waboneza ni agace kuri ubu gatuwe n'abaturage barenga 2022 kihariwe n'icyaro kigizwe n'udusantere twinshi imirimo yihariwe aha ni ubuhinzi n'ubucuruzi buciriritse nyuma n'abatuye muri aka gace n'abandi baturage bagiye bava mu bindi bice by'igihugu nyuma ya jenoside kuko imiryango myinshi yo muri aka gace yazimye mu gihumbi 1994 ijwi rya Amerika yatembereye muri aka gace iganira n'abarokotse ndetse n'abahatuye muri iki gihe Rurangwa Anselme umwe muri bane baharokotse ubu ni umugabo w'imyaka 56 yica umuryango akubukamo wose ndetse n'umugore we n'umwana
jenoside itangiye ku itariki ya 7 saa 12 za mu gitondo aha kuri centre wabonye yitwa Shusho niho hakorewe inama ubwo ni ukuvuga ngo inama yararangiye no kwica abatutsi bita bitangira kuko nk'uwo munsi saa 7 umugore wanjye n'umwana bapfuye igitangira uwo munsi bivuze ngo ni nangahe hapfuye abantu benshi uwo munsi nakwe abatutsi benshi
kuri we gusigara ari nyakamye ni ikibazo kitamworoheye
urabona na abantu benshi bapfuye none ugasanga naho wasigaye usigaye wenyine kumwe kugenduza ni kwimbaraga zigenda ziba nkeye kutagira umuntu wo kwita usibye leta y'umwe igerageza kudukurikirana umunsi ku wundi ugasanga umuntu aragenda asaza nta muntu wo kumwitaho kuko imiryango yarazimye
ijwi rya Amerika kandi yaganiriye na Rurangirwa Eric utuye mu kagari ka Bushaka mudugudu wa Gaseke nawe jenoside yamutwaye benshi kandi nawe yatubwiye ko yahigwaga
urabona kinunu ikikijwe n'ikiyaga cya Kivu hanyuma urabona ishyamba rya Magaba abantu bagabaga ibitero uretse nabo twa duturanye hangaha byaturukaga mw'ibyo bice aho twitaga mu Rukiga hanyuma kandi urabona ko ntabwo inyagamburiro dukoreza essence tujyageza kwirwanaho bazana imbunda n'amagrenade baradutera abantu benshi barabarapfa bagenda babica mu genda nyine barriere naturelle itwa ikiyaga cya Kivu baburaho basambiraho bahungira
uyu rurangirwa kandi dusangije ko benshi mu baturanyi be bishwe bikabije kuko babuze aho bahungira kurundi ruhande Rurangwa Anselme we mu nzira y'umusaraba ava ko yanyuzemo ahunga yemeza ko impamvu abatutsi benshi bapfiriye kuri uyu musozi ari uko bahunze banyura mu kiyaga cya Kivu gikikije aka karere ka Rutsiro icyo gihe bahungiraga mu tundi turere nka Karongi no mu gihugu cya Republika Demokarasiya ya Congo
harabavuye hangaha ko mbere iyo hazaga ibitero shuma mbere y'uko jenoside ibaho abantu bavaga bagahungira hitwaga imabanza ubwicanyi bwaberagayo Nuno bagirayo bagasanga hari umutekano ubwo butero shuma byarangira bakagaruka aba babuze aho bahungira bagezeyo basanga naho ubwicanyi bwaratangiye bisanzwe ubwo benshi nibo bagiye bagwa hari abageze ku kibuye hari agatwaro hari n'abapfiriye kuri kiriya kirwa cya Nyamunini
ijwi rya Amerika yaganiriye kandi na Butera Yusuf utuye muri aka gace yiyemera ko yari mu gitero cyisha abantu muri Boneza uyu mugabo yadusangije uburyo abatutsi bicwaga ku buryo bw'indengakamere byateye imiryango myinshi kuzima
abatutsi ntibabonye inzira banyuramo cyangwa ubwihisho kuko icyo gihe abafataga n'imbwa bagahiga mu bihuru hari abirwaga mu ako kazi nijoro igihe cyo guhunga nabwo ababashe kugenda mbere abataragiye asigaye barayamenye n'umuntu wabo ufite umuzinga munza akajyana umuntu hari nk'abishwe bo bimurama bagihungishije abantu uko byari ibintu byari bikomeye
ibibazo by'umwe n'ubwiyunge mu murenge wa Boneza kugeza na n'uyu munsi biragaragara ku ikubitiro n'ibibazo byo kuterekana aho imibiri bayishyize urugero n'umuvandimwe Rurangirwa Eric wabonetse mu minsi mike ishize nyuma y'imyaka 30
ejo bundi nibwo twabonye umubiri we kandi ahantu mu rusisiro hatuye abantu benshi batahigwaga tubahamagaza n'inama ngo baduha amakuru ntawambwiye ngo wenda yishwe nande kandi twahoraga tuvuga tuti yaguye ahangaha abantu babitubwira bacitse ku icumu ariko biratangaje kubona barahunga bahahinga bamu n'ibice by'umubiri we byinshi ntabwo bihari ubu ni ukuvuga ngo ibyo babonaga barabitwaraga bakabijugunya ahantu
ibibazo by'izungura nabyo ni ingorabahizi
ikindi kiriho nyuma haje no kuzaza noneho n'amakimbirane ashingiye ku by'ubutaka kuzungura umuntu akaza ati ngewe nigiye dufitanye isano ya bugufi undi ati nigiye dufitanye isano ya bugufi n'uyu muryango wazimye naho n'abandi basigaye akazamo amakimbirane ashingiye kuzungura dore niyo musaza muri Nyantwari yaraburanye aburana n'umuntu bana ba murumuna we kuzungura abantu bagombaga kuba bahuje bavinda imwe
umuyobozi w'umuryango waharanira inyungu z'abarokotse jenoside yibuka mu karere ka Rutsiro Nyonsenga Philippe yemeza ko nubwo hari byinshi byagezweho hakirimo icyo kubishe n'abiciwe
kandi bikaboneka mu baturage bivuga ngo bagombye kuba batanga ayo makuru
komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda igaragaza ko igipimo cy'umwe n'ubwiyunge kiri ku kigero cya 84% guhera mu mwaka wa 2020 Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika
hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'urimi gakondo dore umugani uyu munsi ukebeye umusaza aramukereza umushi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Mahoro ni migisha ngaho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva makuru kuri radio yacu Thank you.
mudende rwa mudere ni ndagashari shari kashira ngabo kamazi makano